Dora mukije mwese bakunzi b'ikiganiro kanguka je ndakoshigiza ne twa Chris Ndikumana uno munsi n'umunsi wa gatanatu muranze ko umunsi wa gatanatu twumva intahe ubuhamya abantu batandukanye babgaragaza ingene Yesu yabohoye igihe wumvise umuntu ko aravuga ingene Yesu yamugiriye neza sikinda bako ararondera ashaka guhesha Imana icubayiro iyo kurashinga intahe ukabwira abandi byo Yesu yagukoreye n'ubundi buryo bwo kuvuga ngo merci Jésus urakoze Yesu rero iyo kurashinga intahe uri kurashimira Yesu ukurahesha icyubahiro Yesu kandi cyane cyane uri kurabohora abandi benshi cyane ukurabohoka kwezo naye hari abantu babohotse kuvyaha by'ubusambanyi bage kubivuga ku mugaragaro n'ukuvuga yuko iyo daimon irabahunga kandi nabandi bakumva ko bishoboka yuko wizeye ubohoka rero mubandaye mushinga intahe nimutinye kuvuga ibyo Yesu bakoreye ko bimuhesha icyubahiro kandi bikabohora abandi abadamu mwiteze uvyaro mwamufata kunda nagenda batera intege tugeze ku nimero y'ijana na 193 bamaze gusama hari abana batari bake bamaze kuvuka muwamaze gusama bose hari umwe yari amaze imyaka myinshi gusumba abandi mwageze kumva intahe y'umudamu yari amaze imyaka 16 atarasama yarashinze intahe ngaha nashaka kwabwira yuko tunezerewe muri kanguka kuko umwana yari amaze kuvuka yaturumkiye ni foto yiwe acari mu bitaro yatubwiye ko niva mu bitaro azoduha intahe bira mwese mwumve umunezero afise imyaka 16 yari yaranabivuyemo ariko yumvise intahe z'abandi arizera arafata kunda Yesu amugira neza umwana ubu yaravutse rero n'umunyembwira mwumvirize uwundi yaramaze imyaka 13 nawe nyine umwana yaravutse duwe duhera ko ibinda bibabwiragira ntere intege umudamu wese yoba yamafata Isaya wirahari nimero yawe irahari reka muvize intahe rero inyuma y'izi ntahe mwitegure cyasengera abagwaye
Yesu nashimwe ndakora mukije mukozi w'Imana kisi ndi kumana Dara mukije n'abanyonyi bose bakanguka nagomba mbanze saba imbabazi kuko natevye gushinga intahe Imana imbabarire cyane je ndi muntu Imana yagiriye neza ndaronka umwana haheze imyaka 13 je nari naragiye kwa muganga kwivuza ariko abaganga bakambwira ngo ntibikunda ngo kubera imyaka ari myinshi nani fisi imyaka nyinshi ngo ntibashobora kumfasha ngo ushobore kuronka umwana ariko kubera amasengesho yo muri kanguka ku munsi wa gatandatu batangira gusengera abagwaye n'amafata kunda nanje afata kunda ngafata kunda haragera igihe Imana irampa umwana none ubu ndafise umwana ndashimiye Imana nagomba ndemeshe n'abandi bose baba bafise ikibazo bafise ingwara idakira umuganga ashobora kuba yababwiye ngo ntibishoboka ariko aho umwana w'umuntu adashoboye Imana irashoboye Imana n'umuganga Imana ishoboye byose nagomba ndemeshe n'abandi bose ko bazogirirwa neza nkuko Imana yangiye neza intaya ndikabariyo Imana ibahezagire cyane
Yesu ashimwe bakunze ibiganiro kanguka Imana ishimwe mukozi w'Imana Kristo ku mana nanje uyu munsi nanifasha akanya kugira ngo nshimire Imana ku byo yankoreye muri iyi minsi iheze ukuri cyabaye nk'ikintu cy'igitangaza hari kwa gatandatu kuri wa gatandatu ushize tariki 14 kwa kane muri uyu mwaka nyene nari maze iminsi ndwaye umugongo mbabaza cyane munsi umugongo amaja hasi kuri kote gauche sinabuja ninyegarije no mu gitanda narababara cyane cyane byose undi ko ndatambuka narababara rwose rero uyu munsi wa gatandatu wabaye umunsi spesiyali kuri jewe kuko nari maze gusenga kenshi nsengera umugongo nsengera n'indi ndwara nsanzwe ndwaye ariko iby'umugongo byo nari narabyihojeje kuko hari igihe nahora numva umengo wakize hakahera iminsi iyindi minsi nkumva byagarutse ukamengwa n'amakrize njamwo uyu munsi wa gatandatu naravuze nti reka nsubire kandi nsenge burya nimero yanjye niragera aho Imana izobishakira izo nkora ko nanje inkize samdirero nari sinarinzi ari gukunda kumfuka muko nari mbabaye cyane numva umugongo warumbabaje gose hanyuma nivyakunda kumfukama nari ndyamye ku gitanda ngaramye ukuboko kumwe kuburyo ndagushira ku mutima ukundi kububamfu mera nkuko uryamye ko ndagushira ahantu wababara mu mugongo amaja hasi amajifu amajaho gisusu ngabukote gosha hanyuma urasenga Kriste uri kurasenga nanyu ndasenga hanyuma haragera ahantu uvuga ngo hariho umumama agwaye ariko ababara mugongo cyane amaja hasi uko nyine niko wabivuze amaja munsi kuri kote gosha umaze kuvuga ukonza numva kanca nje numva akantu mengo nakayaga gahuhuta ku gisusu hose mu maguru gushika mu mano numva karuka kayaga shima imana nje gushimanda kandi urakoze Yesu urakoze ko nanje no musu nyibutse urakoze cyane ko unkijije uyu mugongo urabona durere narifise ko yari mereye nabi mwami wanje ndagushimiye isa yawe irageze kuri jewe nuko urasenga ugumusenga uraheza mu mandiko ndashima ndavuga nti amen uravuga amen mvuga nanje amen nuko hama turaheza uraheza gusenga ndavyuka numva ya durere iraheze ndashima imana rero ko yankijije urya isaye imana igeze ibigeze nicegwa kandi umuntu wese yoba yumviriza ikiganiro cyakanguka atarashikirwa no mutere intege ndamubwira nti komeza ugume ukora aho ugwaye komeza ugume wizera Imana isaha y'Imana igeze ibigeze kandi nicegwa none Kristo ndashaka ndagushinda bashimire cyane mwe nabo mukorana muri groupe ya kanguka nukuri Imana ibahezagire cyane ibaho umugisha ibuzurize ibintu byose mukoresha kugira ngo higanire kitugereho ibuzurize ntihagire ikintu na kimwe muzabura kugira ngo ijambo ry'Imana kugira ngo ibyiza by'Imana bikwire mu bantu bayo murakoze cyane mugira umunsi mwiza amen.
Ndaramukije abantu bose muri kanguka ndaramukije Kristo ndi kumana ndaramukije abapartenere bose bakanguka nagomba nanjye gushima Imana ku byiza Imana yakoreye kuko numviye kanguka natanguye kuyumva mu mwaka uhese ndibuka mu kwezi kw'indwi niho natanguye kuyironga neza nahisaje umumama twahuriye muri farumasi rahima kanguka yaramfashije ibintu byinshi sinabasha kubivuga nshoke nari mu bibazo ariko Imana yarangiriye neza biciye muri kanguka haba narifise ikibazo cy'amaso n'amakomiti y'amaso barashatse kungirira operation umudokteri w'umuzungu undi mudokteri aranga aravuga ati nawe wongerera operation kurayifise utuntu tuzinze mu maso sugaruka ati reka tumushire ku muti ashira ko iminsi yose yiwe yo kubaho bizogenda bihera bukebuke uyu muti narawushiramwo hamwe nkarambirwa nkabiheba nyuma rero mu kwezi k'umunani ndibuka numvirije kanguka ari ku munsi wa gatandatu hari tariki sindazibuka ariko ndibuka ko ari mu k'umunani guhera mu bisanzwe nashaka umwana kuko narifise umwana afise imyaka indwi gusa abana babiri ariko nashaka kumukurikiza nshangira umutwaro ndasenga uyu munsi ndiko ndasenga aho ikibazo cy'amaso nari nanacibagiye ndiko ko ndasenga kugira nsabe ubwo nyene amaso numva umuriro mu maso numva umuriro mu mutwe ndajugumira umubiri wose ndarira numva ububasha bw'Imana burangoze ko numva ukuboko kw'Imana kuramfashe kabisa ndajugumira sinababwira ingene vyagenze ndakira tuva kugiza amaso muri uko kwezi nyene gukurikira kw'icenda naciye nsama n'inda ngiye kugira teste de grossesse après 3 semaines nagiye mbona afise inda rero ndashimira Imana ijambo rye sinari bwashime ariko ndashima Imana cyane Imana ntiraba intekeke zacu Imana ntiraba uko turi ariko Imana iraba ukwizera kwacu nukuri ndarumvise bindi intege kanguka yaratumye numva ishika biyoguma yarafashije ibintu byinshi kandi ndumva buri gihe ko nagiye mpinduka kebuke nibyo ntarashobora ndazi ko Imana izobishobotse ndashaka gushimira Chris Ndikumana n'ukuri Imana imuhezagire imuhe umugisha imukomeze ndamusabira iherezo ryiza ndazi ko Satani amugwanya kubw'igikorwa akora ariko Imana izomushikana kumera neza nukuri arushirizo kudusengera dushobore gukoresha imari gongo udafise inda mu kwezi kwa gatandatu mu ntara kudashobora kubyara kandi ndizeye ko bizogenda neza ku bwa Kristu urushirizo kudusengera udufashe imari tugirire neza ubudarakiza amaso ndakomeye singifata umuti naba kwezi ku kwezi kwandikisha umuti ku mudogiteri dore narushe ariko Imana ari nziza ubu amaso yanjye arabona neza amaso yanjye ntakirya naba amaso misi yose yabatukuye wabenda nanyoye inzoga misi yose abantu bambaza ko nanyoye inzoga kubera amaso yatukuye ariko Yesu yarankijije ukuri abantu bose ndabateye intege mushirize yo gusenga mwumvirize kanguka Imana irakora n'ubu iracakora icyo shimira agomba gutanga kuko nari narateje kandi nari numva mu mutima ko niyagiriza ko narashima Imana Imana ibihere by'icubahiro ishize kudukomeza muri izina rya Yesu Kristo amen.
Yesu ashimwe bavukanye bakanguka ndabaramukije n'amahoro y'Imana. Nashaka gushimira Imana kubona impaye agakanya ko nosangira intahe n'abavukanye banje bo muri Kanguka. Abanywanyi bakanguka bose banje kubashimira, ndashimira abo bose baduha intahe, intahe zaratwubatse. Nshaka gushimira ekipe ya Kanguka, Chris Ndikumana nabo bakorana bose, abanywanyi bakanguka, abapatene bakanguka, ndabahereza Imana. Imana ibagirire neza, Imana ibahezagire, ibahe kuramba, bazogira iherezo ryiza. Jewe naringarutse gushimira Imana muri Kanguka kubera imaze kumpezagira kenshi kandi naramaze gushinga intahe. Naringarutse gushimira Imana kubera yankijije indwara y'isukari mu mubiri, indwara isukari yarikija mu ndwara ya diabete. Ni indwara nimaranye imyaka irenga ibiri, abaganga bari barambujije kufungura ivyo kurya birimwo amasukari canke ibinyobwa. Ivyo nari narabisengeye muri Kanguka kuva 2016 iyo bariko barasengera, iyo Kristo ariko arasengera abagwaye, narafata ku mutima nkasenga mvuga ko isukari yogabanuka mu mubiri. Nabandanije nizera nsenga mfata nkumviriza intahe, hanyuma umunsi wiwanje ugeze iyo sukari yaragabanutse mu mubiri, yaragabanutse nja kuri ku biharuro vya normal hari itariki 24 z'ukwa gatatu, haheze indwi zitatu zirenga aho Kristo ari karasengera abagwaye muri kangwa ku munsi wa gatandatu aravuga ati hariho abagabo babiri bakize diabete ati kandi hariho abandi bariko barakira hari amavuta adasanzwe ari karakiza diabete hanyuma nanje mpera ngaho nizera ndumva yuko najewe ndi muri abo bakize hanyuma biheze uyu munsi narumva yuko nakize hanyuma nca ndatangura ndafungura n'ibintu ntari ntahora mfungura bimwe amasukari ndafungura bisanzwe hanyuma ndaja kubipimo sanga ama ndi kubipimo byiza biri kuri normal kandi kuva icyo gihe gushika uno munsi ibipimo bimeze neza ndafungura byose nta na kimwe ntafungura Imana ihabwa icyubahiro Imana ihezagire abo bose bemeye bakemera bakitanga bakayigamburukira bakayikorera abo muri kangu ha Kristo ndi ku mana Imana ibahezagire be n'imiryango yanyu izobahe iherezo ryiza murakoze amen.
Eje ndumuntu nayo numvise itariki 15 kwa gatatu ndumva nimfungura radio ndumva ariko aravuga ibintu by'abantu bashinga intahe sinanamenye ni radio ariyo munyuma yaho cyanumva hari abantu bavuga ko bakize numva munyuma yaho basengiye abandi nabo numva bavuga ati kundi umunsi ukurikiye ati baze bashinga intahe bazaba bakize inyuma yaho mingaza itariki 23 nancha ndigora ndabikurikirana uwo munsi yanje batangiye gusengera abagwaye cyamfata kunda haheze umwanya nza numva ngo hari umuntu w'umugabo afashe kunda yaragwaye fwa igitigo mwijima ngo arakize nk'Imana ngo iramukijije ngo n'abandi bagwaye fwa ngo nibashire ibiganza hejuru munyuma yaho bakifa basengera abagwaye nari naje numva umubiri wose uhinduka nza numva ibinyanya inyuma yaho rero ubu narakize neza ntangorane numva ziyo ndwara ya fwa ubu nyameze neza nari nagomba gushimira Imana inisha ikiganiro cya kanguka hamwe na Kristo ndi ku Mana nabo bakorana Imana igume ibongerereza imigisha murakoze.
Shalom, 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 mukunzi w'Imana, shalom kuri mwebwe mwese, abapartenere bakanguka, abakunzi bakanguka, shalom kuri mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Njye ndafise intahe, ndumva nshaka gushima Imana cyane kubwo iki gitondo cyiza, ndumva nshaka gushima Imana ku hantu inkuye, ndashima Imana cyane kugakanguka, ndashima Imana cyane kubwo ukuntu Imana ikoresha umukozi w'Imana Kriste, ukuntu Imana imukoresha ibitangaza n'utwumiza, ndashima Imana cyane. Rero jewe ndi umuntu umwe mu bakunzi bakanguka, ndi umuntu usa naho naba naratanguranye na kanguka, ariko hari icyaha kimwe cyananiye, cyari cyarananiye guheba mu bugingo bwanje, cyari kiruhije umutima wanje. Icyo cyaha sikindi ni icyaha cy'ubusambanyi, icyaha nakoranye n'abantu batandukanye. Ndi umwana w'umwigeme, ndacyari muto, mfise imyaka mike, ariko mbabwiye abantu tuba tumaze gusambana, narimaze kugera ku bantu 17. Muri abo bantu 17 harimo umwe nari narigaruriye cyane, twakorana icyo cyaha nk'uko umenga ntacyo ninona, ntacyo twinona, naho yaba nterefonye ndi mu kazi, naho yaba nterefonye ndi hehe, numva umenga umutima unagurukiye mu kirere, ntacyo ubwo nyine ngenda nkagenda tugahura tukabana muri icyo cyaha. Byari byaransi ingene icyo cyaha nashobora kugicika ku by'ukuri, byari byaransi icyo cyaha ingene nashobora kukivamo. Nama ndagisengera buri gihe, nkacihana buri gihe, nta na rimwe ntacihana, ariko uyu munsi Imana yanyeretse ko Imana ishoboye, yanyeretse ko ari Imana ikora, ko ari Imana ihambaye, ko yitwa Ndiho koko by'ukuri. Umunsi kuri tariki y'umunsi 21 niho umukozi w'Imana Kriste yadusubirijemo intahe zibiri z'abantu babiri bakize imigongo. Izo ntahe nari narazumvise, ariko igihe nazumva ngasenga nkifadikanya nabandi na Kristo ari karadusengera nkifadikanya nabo ngasenga sinumva ikintu nakimwe gihindutse mu bugingo bwanje ariko kugwa umunsi mu gatondo navuze mana ndafukamye mbere agitangura ngitangura kumva intaye yuriya mwana yakize umugongo naciye mvuga mana wewe ukijije uriya mwana uriya mugongo nanjye urafise kunkiza icaha nkagicika ko satana kareka kwigarurira ubugingo bwanje maze atanguye gusenga umukozi w'Imana ndafukama ndasenga numva nambitswe izindi nkomezi numva nambitswe izindi mbaraga numva shitswe ahandi hantu hadasanzwe noneho ndi ku gitanda fukamye kuko nje nafashe ku mutima ariko arasenga ndi ku gitanda fukamye nza numva umenga ni minyororo iriko iramva ko numva umenga ni ibintu biriko biramva ko numva umenga nakira ubundi bushobozi ndavuga nti merci seigneur naguma mvuge shimwe naguma shima urakoze Yesu urangiriye neza Yesu urakoze kuri deliverance ungiriye urakoze kubohora ubugingo bwanje muri ako kanya nyene nza numva amaboko yanje noneho nanguye gufata niyagaza nikura ko numva umenga ni ibintu by'ibinyororo ndiko ndiyambura murabona iyo umuntu ariko arikura ko ikintu cyamuboshe nkaguma ngira mamuvuma nkaguma umubiri wose numva umubiri wose hari ibintu ndiko ndikura ko ndumva maze Kristo ndumva nyene kumenga ndarose inkomezi ndizera yuko icyo cyane gicitse ko niho naca numva ijwi niho naca numva Imana imaye ijambo ry'Imana riri muri Zaburi Zaburi 66:16-20 niho iryo jambo ry'Imana aca ndakira ndarisoma aho nabandanije mu kandi ko ndarisengeramo ndiko ndasenga umukozi w'Imana yarangije mbandanya ndiko ndasenga niho nace ndonka iryo jambo maze kurironka noneho ndumva rimpaye inkomezi cyane ndumva nshigikiwe cyane ndumva yuko nambitse izindi mbaraga niho nasha numva ijwi rimbwira ngo ntegereze gushinga intaye kuko nene nabwiye Imana mana niwangitsika icyaha nzuhagarara imbere y'ishengero ryawe nzuhagarara imbere y'iteraniro ryawe maze nshinga intaye ku bw'icyo cyaha. Icyo cyaha rero cyari cyaratumye n'umufiyanse wanje kubera namwinyegeza aho namwihishaho gituma amenya ibyo ndi kubamo bituma noneho dutandukana. Rero Imana yangiriye ubuntu ndashima Imana cyane ndashima Imana cyane ndashima Imana yanyigaragarije nk'Imana ndashima Imana kukuntu ica ku mukozi w'Imana Kristo akakora ibitangaza n'utwumiza ndashimiye abapartenere bose bakanguka ndashimiye buri muntu wese itanga iki gikorwa c'Imana muri uwo murimo w'Imana ndashima simvise uko noshima simvise uko noshimira Imana ndashima Imana ko yagariye ubuzima bwanje ndashima Imana ko yansubije intege ndashima Imana sinumva uko nashima sinumva uko nahimbaza Imana sinumva uko nashima sindabyumva ariko ndashima Imana cyane kubwo uyu munsi ndashima Imana kubwo itangaza inkoreye ndashima Imana ni Imana koko yitwa ndiho uyambaje nabwo igara maramara jeho n'ukuri ndashima Imana cyane ku buryo bw'igitangaza kurugezo ingejeho sinari bwigere numva mfite umunezero muri jewe namose zari gutibuka namose z'umunezero mfite umunezero kuri jewe mfite umunezero urenze mfite umunezero sinumva uko noshima sinumva uko novuga sinumva uko nohimbaza Imana ariko ndashima cyane ndi gukorera mose z'umunezero kubw'icyaha Imana imbabariye kubw'icyaha Imana inkuye ko nk'umuvumo ndashima Imana cyane Imana nihabwe icubahiro Imana ibandanye iha amavuta umukozi w'Imana Kristo n'abamufasha bose Imana ibandanye ibongera inkomezi Imana ibandanye ibahezagira ihezagira umuryango wawe Kristo ihezagire sinumva uko noguhezagira Imana kugire neza cyane murakoze intahe yanje yariyo.
Utugeze mu mwanya wo gusengera abagwaye mu mwanya udasanzwe nashaka byukuri umuntu wese yumva ko abagwaye canke afite ikintu kimubushe canke ashaka umwana uyu ni umwanya udasanzwe icyo Yesu agusaba no kwizera gusa wizere ko bishoboka nimba wizera ko bishoboka ndabwira yuko byukuri birashoboka kuko muri Marko 11:33 Marko 11:23 Yesu yavuze ngo umuntu byukuri naho yobwira umusozi ati randuka ugwe mu ruzi nimba adakekanya mu mutima wiwe ko ibya vuze bishika bizoshika kwereke kubera mutima udakekeranya ico yeza gusaba nusuye gukekeranya wizere ko iyo ngwara yawe ishobora gukira wizere ko uwo mugwaro wawe ushobora kuronka inyishu muri kano kanya biciye masengesho si jeho ndabikora ni Yesu abikora ariko nimba abo bose bumvise barabonye igitangaza nta kindi cyakoretse barizeye Yesu arabagendera n'umwanya rero umuntu wese ashaka umwana ufise ikibazo cy'uruvyaro shira maboko kunda wizere Yesu arakugendera nimba ari ahantu babara shira ikiganza aho babara nimba utazi aho ushira kuri shobora kugwaye henshi cyangwa utazi aho ushira shira ku mutima wizere nimba ari ikintu kikuboshe ari abantu baboshwe n'umunyororo nimba ari gusambanyi nimba ari ikindi kintu yindi addiction yayo yose shira ikiganza ku mutima wizere nimba ari indoto mbi shira ikiganza ku mutwe hari abantu benshi bagira ubuhoke hari abamaze kumva manifestation abamaze kumva ubushobozi bw'ikano kanya abafukamye bose n'abatarafukama mwizere yuko Yesu agira kuri bitangaza mu kano kanya mu mwanya mwitegure cyo dusenga Nongeye guca bugufi imbere yawe Mana ushobora byose ndagushima ku bushobozi bwawe ndagushima ku bitangaza twumvise ndagushima ku bantu babohoka ndagushima ku bana bamaze kuvuka ndagushima ku bitangaza turiko turumva Mana kubera ubushobozi bwawe ndaji imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo sengera abana bose bavutse ndasengera n'abakiri mu nda ndashima Mana bitangaza uko urakora icubare cawe nikigaragare Mana ku bana bako ravuka umumama wese afashe kunda afise umwana munda ndamusengeye ndatuye ubushobozi bwatumye Yesu uzuka mwapfuye burya ubushobozi buracaye buzima bubagendere mu izina rya Yesu Kristo buzigame bari abana abavutse n'abakiri munda intsinzi yawe igaragare mu buryo budasanzwe urakoze Imana kuri Imana yumva urakoze Imana kuri Imana y'ubushobozi urakoze kubitangaza urakoze kwa nuko nabohoka iminyororo ikwira cika ya satani kubera ubushobozi bwawe iyo manutse nta kintu na kimwe gishobora guhagara imbere yawe ndagushima kwa mana bafukamye mukana kanya abantu bose bafukamye bariko barasenga bashize ikiganza aho bababara nuko bizera kuri Imana nta numwe yoshobora gupfukama agashika ikiganza aho bababara atizera ubushobozi bwawe uwafukamye wese niko yizera ndakweretse umuntu wese yawe muri Amerika yawe muri Afrika iburaya ahari hose mu gihugu cyose arimo Mana arasenze mugendere ahari urakoze ku bantu bamaze kugendera mukana kanya urakoze ku minyororo ukuracha hari imigororo y'ubusambanye ikwira cika mu kanya urakoze Imana kuri ziya pepu z'ubusambanyi ziko zirahunga ndagushima Imana kuri Imana ibohora uwamaze kwanka iyo mpwemu y'ubusambanyi nuko yaje imbere yawe yizera abantu baboshwe n'ayo masturbation yo barabohoka ni benshi umuntu wese yumva ko aboshwe n'iryo demon y'ubusambanyi asenge asaba kubohoka ndiho ariko arabohora mu kano kanya ndagushima kwa nubwo bose kurabohora urakoze kuri ya mudamu ariko arasengera umugabo wiwe abohoka kuri iyo mugozi w'ubusambanyi ndagushima Imana kubagendeye bose urakoze kuri deliverance ikiraba ushima mana kuri abantu bafise indoto mbi bagira makoshuma hari abantu bakora bohoka nimba uwa murota nabi urota bapfuye urota ubusambanyi shiri kiganza ku mutwe ushime ndi wakora bohora abantu muri kano kanya hari abantu bakora bohoka benshi baronka indoto mbi zivuye kuri satani ibindi gutera ubwoba hari abatinya no kujyama bararabakije amatara aturako wabohotse shima Yesu arakora bohora mu kano kanya mugiye kuruhuka mugiye gusinzira neza ndi wakora bohora hari bibambazi kora bomoka hari ubushobozi bikora garagara hari umukobwa magira mariage akora sengera mariage yiwe washize ikiganza ku mutima hari bibambazi byari bizibiye ubwo bukwe tangura ushime kuko hariyo intsinzi ndiho agaragaje mu kano kanya ubwiye kubona ubushobozi bwiwe kandi zoshima ndagushima Mana ko abantu bakora kira ku mubiri hari abantu bakora kira ku mubiri hari umugabo afize kuboko kuri cheville kote y'uburyo urabara cyane kuri cheville shima ko Yesu akugendeye mu kano kanya hari abantu benshi bakora bohoka hari umudamu afise infection vaginale tangura ushime ko infection vaginale kize hari madouleur menshi warufise kuri ya infection Yesu arakubohoye hari umuntu akize ugutwi kw'iburyo ushize ikiganza ku gutwi kw'iburyo tangura ushime kukize hari umugabo afabara cyane ku ifero kuri mole kote y'ubanfu ibumoso shima ko Yesu akugendeye hari abantu benshi bakora bohoka hari umukobwa agwaye amahere ku maboko ku maso biho arakubohoye kuko agaragaje imiti yose ariko muri kano kanya hari ubushobozi bwandi bwo kugendeye ndagushima Mana kuri ari abagabo batatu hari abantu batatu bakize diabete harimo n'umugore umwe tangura ushime ko ukize diabete wose ugiye kubona ibipimo byiza ugiye kujya ibintu byose tashora kujya kuko ndiho yakugendeye hano abagabo babiri bafite ikibazo cya impuissance sexuelle mu izina rya Yesu Kristo murabohotse tambura mature insinzi mu izina rya Yesu ari umuntu afise umusonga mubabaza cyane kote y'uburyo umusonga ukobaza gose tangura uvuga uti urakoze Yesu kumbohoye uno musonga muri kano kanya ndagushima mana ko abantu bakora kira umugongo n'abantu bakira umugongo umugongo ukobaza cyane urababara gose ku mugongo shiri kiganza aho babara sinzi ngende babwira ha abantu benshi bakora kira umugongo muri kano kanya ari umugabo afise umugongo amazi imisi umujya atura kukize muri kano kanya hariho n'udashobora kuvyuka ari abantu babiri umugabo hamwe n'umugore bagwaye umugongo kujyo dashobora kuvyuka kugira uvyuke ubanza kwizunguruka cyangwa ugafuka mahasi ariko biho aragukijije muri kano kanya ndagushima kuri abantu bakize umugongo n'abantu bakora gorogo umugongo umuntu wese agwaye umugongo yagukora sengera wundi shima hari ubushobozi bwo gukiza umugongo hari amavuta adasanzwe iyo kiza umugongo hari ntahe zidasanzwe tugiye kuzokumva ku bantu bakize umugongo kano kanya umuntu wese agwaye sengera umugongo shima kora ubushobozi hari n'undi muntu akize umugabo akwaye ku matesticule ndakinabwiye yuko imisonga hora wumva irakize muri kano kanya mu izina rya Yesu hari n'undi muntu akize amafyigo ndagushima ndiho kuri uyu muntu ukije amafyigo amahe shima ku bushobozi bwa ndiyoga kugendeye ari abadamu bashika bane bariko barasenga bashema ko kunda hari na babiri abagabo babo bafishize kunda bane bagiye kubohoka ndagushima mana hari abana bagiye kuzovuka vuba ari umaze imyaka 3 atarashobora gusama umaze imyaka 7 umaze imyaka 9 n'umaze imyaka 15 ni muduza amashimwe mushime ko Yesu agiye kubakora igitangaza kandi abantu benshi bazoshima kubganyo urakoze mana kuri ya muntu afise amavertige ibizunguzungu cyangwa isereri shimana ko ubohotse hari umuntu akora sengera umwana wiwe agwaye autisme nagira ndakugire ko Yesu agendeye umwana wawe agiye gukira abana bose bagwaye mu kano kanya ni muduza amashimwe abana bose akora sengera abana ndiho aragendeye abana hari abafite ubushuhe mu kano kanya ubushobozi bugaragaye ndagushima mana urakoze mana ku bantu bose bakize abo navuze nabo ntavuze ndabasabe mwese muduza amashimwe kuko ndiho yamaze kugira operation yiwe hari abantu benshi bagiye gukira urakoze mana ku bushobozi urakoze kwabohotse urakoze kunaye tugiye kumva urakoze kuri ya muntu agiye gukira no kuri Jenu Goshe ndagushima ku bushobozi bwawe mana icubahiro cyose kibi cawe ubu niwe bidashira mu izina rya Yesu amen. Uwumva ko yakize canka zone imenyetso ko yakize turungikire audio kugira duheshe imana icubahiro kandi dutere intege abantu uwumva ko ashaka kwakira uwo Yesu akiza ingwara akora ibitangaza ashobora kuduhamagara kuri 0551 47 39 0357 65 11 47 39.